Noeli nziza, Noeli. Ndaramutse bakunzi bacu, bakunzi ba dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Turi mu kanyamuneza ka Noeli. Noeli duhimbaza ivuka rya Kristo canke Kristo. Uyu munsi turahimbariza hamwe Noeli mu ndirimbo zihayagizwe uyu munsi mukuru. Nimugumane natwe. Noeli ni ivuka rya kana Yesu. Benshi bati Noeli ni umunsi mukuru cyane cyane w'abana. Abo bana bariko bararirimba n'abana barezwe n'umuryango w'abihebeye Imana babene Yosefu I Burundi. Bati Noeli nziza. Barabana barerewe mu muryango wa bene Yosefu baturimbira bati Noeli nziza. Ingene isi yamenye ivuka rya Yesu ibitabo byeranda birabitubwira ngo hari mu ijoro mu marayika abonekera bungere eka n'ivyakurikiye. Umuririmvyi w'umurundi Apollinaire Habonimana ari mu mugwi Shemeza Music arabisubiramwo muri ino ndirimbo yise Hari ijoro.
Hari ijoro ryatowe Maria na yote tubasa Mari mato mari zakano Kote kapa mi juru Kote kapa mi juru joro ya towe
Chemeza music na Apolinaire Habonimana. Turacyari mu kanyamuneza ka Noeli. Noeli iraririmbwa mu ndimi nyinshi. Abaririmbyi basanzwe batari mu migwi y'abaririmbira mana nabo nyende bararirimbye Noeli. Umugwi Boni M wo mu myaka ya 80 bararirimba bati Mary's Boy Child canke umwana w'umuhungu wa Maria.
Mary's Boy Child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
twizere ko mukiri kumwe natwe bakunze wa dususubuke ku radio ijwi rya Amerika. Umugwi La Compagnie Créole ukomoka mu izinga Martinique barasohoye indirimbo yo kwifuriza Noel nziza abakunzi bawo. Bayise Bon Baiser de Fort de France canke intasho ivuye I Fort de France n'umugwa mukuru w'izinga Martinique. Za umunsi mukuru wa Noeli hari umugikwa uguha utuganuke abana. Izo mpano zikazanwa n'umugabo munini yambaye impuzu zitukura afise ubwanwa bwinshi bwera. Niwe abana bita Papa Noel canke Père Noel. Nabahitiyemo iyi abana baririmba mu mudiho wa Zouk Petit Papa Noel.
Tu seras sur ton beau nuage, viens d'un
kuti Papa Noel iyiri mu mudiho wa zuka ni Noeli kubemera Kristo canke Kristo Yesu yavutse ngo aze kumucunguzi twumvirize Choral Siloam itubwira iti yatuvukiye
haleluya haleluya haleluya
Who will try to?
Silowamna barakoze Noeli mu rurimi rw'icyongereza bivuga Christmas. Umuririmbyi George Michael yamuka mu gihugu cy'Ubwongereza. George Michael yitabye Imana ku munsi mukuru wa Noeli hari tariki 25 ukwezi kw'12 hari mu mwaka w'ibihumbi 2016. George Michael yitabye Imana yararirimbye ati Last Christmas canke Noeli ya nyuma, ntawo kwibakije ko yofuye ku munsi mukuru wa Noeli. Last Christmas, George Michael. Nizere ko mwahimbawe n'izi ndirimbo za Noeli ariko mwanyura turize. Reka dusagerane kuri iyi ndirimbo Gloria, niyo muririmbyi Alain Muku ku radio Ijwi ry'Amerika. Tubifurize Noeli nziza kuri mwese.